Hier in Radio Zuid-Amerik. Zuid-Amerika libashikeza ibiganiro byaryo imisi yose mu Kirundi no mu Kinyarwanda Washington DC. Turaramukije nshuti muduteze amatwi muri gitondo cyo ku munsi wa kabiri itariki indwi z'ukwezi kwa mbere umwaka wa 2020 kuri micro muri kumenaje Fidel Nyongabo. Abagwanya ibiturire hamwe n'isesa gugwa ry'amatungo y'igihugu mu Burundi baratera kama abategetsi b'inzego nkuru mu gihugu kabasaba kwerekana ubutunzi bafise muri iki gihe hasigaye amezi atanu ngo ikiringo cabo kirangire.
Kuva ku mukuru w'igihugu gushika ku musanzwe ajeje amafaranga muri commune bagomba kuba barerekanye amafaranga n'ibintu batunze imbere yuko baje mu mabanga.
Uyo ni Gabriel Rufyiri arongoye ishyirahamwe Oricom ryishinze kurwanya ibiturire na ruswa mu Burundi. Mu Rwanda umuryango wa Nzabarinda Evariste uvuga ko amaze amezi atandatu bataza aherereye. Naho mu ikambi y'impunzi ya Mutenderi muri Tanzania abarundi bagera ku 400 bahawe ibiribwa n'amakarata abaha uburenganzira bukwiye kuba mu ikambi nk'impunzi. Amara imbere yuko dushika kuri izo nkuru n'izindi tubafitiye reka tubanze dutega amatwi mugenzi wacu Aloys Bigirimana dushikiza amakuru yo hirya no hino ku isa dufitiye muri aka kanya. Aloys,
urakoze Fidel. Ndamutse n'abaduteze amatwi. Muri Leta Zunze za Amerika, igihugu cya Leta Zunze za Amerika carimye visa umushikiranganji ajejwe imigenderanire n'andi makungu wa Iran Mohamed Javad Zarif. Byashikirijwe n'umutegetsi wa Amerika atashimye ku izina ryiwe rija ku mugaragaro. Zarife yari wari kwitaba inama ya onijejwe umutekano ku isi New York ku munsi wa kane, kandi yari guhabwa umwanya wo kunegura ku mugaragaro Leta Zunze za Amerika ku rupfu rwa Qasem Soleimani yari akomeye mu gisirikare cya Iran, mu gihe amategeko ya ONI ategeka Amerika guha viza abadiplomate bajya ku cyicaro cya ONI mu manama nk'ayo. Amerika yisigura ivuga ko ishobora kwimana viza ku mpamvu z'umutekano, izo kwirinda iterabwoba hamwe na politike mpuzamakungu yayo. Amerika ntiriko irakura abasirikare bayo muri Iraq. Byashikirijwe n'umushikiranganji wo kwivuna abansi wa Amerika Mark Esper ejo ku munsi wa mbere. Ibyo abishikirije inyuma yaho hagaragariye ikete ryanditswe n'umukomanda wa Amerika muri Iraq ryahererekanijwe ku rubuga gurukana bumenyi Twitter ryarungikiwe Leta ya Iraq, ryavuga ko Amerika yubaha ingingo ya Iraq ibasaba gutahuka muri Amerika. Abajijwe nimba Amerika ishobora kuzotera ibibanza ndangamico muri Iran, Esper yishuye avuga ko igisirikare cya Amerika cisunga amategeko y'intambara abuza ibitero nk'ibyo. John Bolton yahoze ari umujyanama mu by'umutekano muri Presidensi ya Leta Zunze za Amerika yashikirije jo ku munsi wa mbere ko ashobora kwitaba akavuga ivyazi ku mburano zirindiriwe muri Sena ya Amerika ku byaha byagirizwa Perezida Donald Trump. Bolton yari mu bari bafise ijambo rikomeye kuri politike mpuzamakungu ya Amerika muri Leta ya Trump, kandi avuga ko hari ivyazi mu twigoro twa Perezida Trump two gusaba Ukraine gutohoza kuri Joe Biden. Bolton ari mu bafasha bane bo mu biro vya Perezida abademokrate bamye bifuza ko abazwa ku vyagirizwa Trump.
Washington, ijwi rya Amerika.
Inteko ziyoboka generali wa Libya Khalifa Haftar zishikiriza ko zafashe igisagara gikomeye cya Sirte muri Libya cyari mu minwe ya Leta ya Tripoli ishyigikiwe n'amakungu. Umuvugizi w'igisirikare cya Haftar yashikirije jo ku munsi wa mbere kw'ico gisagara cyafashwe mu masaha make kandi gifatwa cyose. Leta ya Tripoli ntacira bivuga ko kandi nta birenze kuri ayo makuru biratangazwa. Sirte kiri ku nkengera ziba hari Mediterane kandi cegereye amasoko y'ibitoro, niho Muammar Gaddafi yahoze arongoye Libya avuka. Muri Afrika, bombe yaturikijwe mu isinzi ry'abantu mu isoko hafi kiraro kigabura Nigeria na Kamerune yahitanye abantu 9 jo ku munsi wa mbere, abandi 226 barakomereka nk'uko byashikirijwe n'abajejwe umutekano. Mukuru arongoye ku karere yabwiye itorokanzo ry'amakuru ry'abafaransa AFP ko mu bafuye harimwo abana bato bariko baragurisha ivyo bari bashoye. Nta muhari witiriye ico gitero, ariko Boko Haram niwo muhari ukorera ku mpande zibiri z'ivyo bihugu kandi ukunda kuhagaba ibitero vy'iterabwoba.
Washington, Ijwi rya Amerika.
Leta zumwe za Amerika yararungitse abasirikare biyongera kubari mu kambi ya gisirikare muri Kenya, inyuma yaho iyo kambi iterewe na Al-Shabaab ku munsi w'Imana hagafa abanyamerika batatu. Igisirikare cha Amerika ku mugabane wa Afrika, AFRICOM, cashikirije jo ku munsi wa mbere ko zimwe mu nteko zo mu karere ka Afrika y'ubuseruko zamaze gushika muri iyo kambi ya Manda Bay. AFRICOM ishikiriza ko ata kimenyetso cerekana ko ico gitero cha Al-Shabaab gifitanye isano n'igitero Amerika yakoze ku musirikare akomeye wa Irani yiciwe i Baghdad ku munsi wa gatanu. Nayo perezida wa Turukiya Recep Tayyip Erdogan yatangaje ku munsi wa mbere ko inteko za Turukiya ziteguye gukora icazitwaye muri Libya, inyuma yaho barungikiwe gufata mu mugongo leta ishyigikiwe na ONU. Ku munsi w'Imana Erdogan niho yemeje ko abasirikare batanguye kurungikwa muri ico gihugu ca Libya. Irungikwa ryabo muri Libya ryaranebaguwe n'amakungu. Shanseliye w'Ubudagi Angela Merkel yavuganye na Erdogan kuri telefone kuri ico kibazo. Nayo perezida Donald Trump wa Amerika asaba perezida wa Turukiya kwitonda akagenza make mu bintu arimwo muri ico gihugu ca Libya.
Turagushimiye Aloyisi ku makuru uhejeje kudushikiriza. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Makuru yo mu karere k'ibiyaga binini, mu ikambi y'impunzi ya Mutenderi muri Tanzania, Barundi bagera ku 400 bahawe ibiribwa n'amakarata abaho uburenganzira bukwiye kuba mu ikambi nk'impunzi. Umenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika James Jovin yavuganye na bamwe muri bo.
Uwo mugambi urimwe gukorwa n'ishyirahamwe mpuzamakungu ryita ku mpunzi ku isi yose HCR rifatanije na PAM ariryo rironse impunzi imfungurwa. Izo mpunzi zirimwo kuronswa amakarita amwe n'ibiribwa ni zimwe mu zahunze kuva mu mwaka w'2017 zari zigishakisha ubuhungiro. Kuva aho leta y'igihugu cya Tanzania ifatanije na HCR ikorera rusansoma mu kwezi kw'icyenda mwaka uheze, impunzi zirenga gato 400 nizo zabonetse yuko zituye mu nkambi za Mutenderi, Nyarugusu na Nduta ata byangombwa zifite. Zimwe mu mpunzi z'Abarundi twasanze ku Gihangare mu nkambi ya Mutenderi barimo kuronswa ibiribwa ubwa mbere kuva aho bagahungiye. Bati bari yuko bafite munezero ntangere
bo jeri yumva neza kubera n'imisi narimaze umuntu adafungura neza bivanye n'ikuntu usanga umuntu agenda arasaba mu nzira asaba abagenzi ababanyi. Ndashima kandi ndanezerewe gose kuba mbona yuko uno munsi nanjye nzogena gufashwa nk'abandi ndetse nanjye nkazofasha nka kumwe nanje bahora bamfasha.
Jewe nari maze iminsi ndavye neza nk'imyaka ibiri iri kwirakwira ataka difise. Ndumva mahoro kandi numva ndyohewe cyane kuko nk'ubu ivyo sinshobora kwiruka numvise nk'igihuha kivuga ko bariko bararondera abadafise amakadi mu nkambi. Aho no kuvuga ndashobora kuba mfise umutekano nk'izindi mpunzi mu nkambi.
Mwaka 2020 n'ukuri mbona menga ni migisha kuri jewe kandi nyene ndenge irandengeye kweli.
Naho biruko si bonse baronkejwe amakarita aho uburenganzira bwo kwitwa impunzi bikwiye. Bamwe muri bo n'abakekwa ko ari abagizi ba nabi, abahungabanya umutekano mu miryango, hamwe n'abahungutse bongera barahunga.
Hariho bamwe batunze na bene babo kandi babatunze atafumu bafise baca bafata nabi bakabaturubika, cyangwa ugasanga ntimwimvanamo nabo wasanze no bafise ifomu kubera mutaba mufise ifomu mwese, ugasanga nyene barakwinuba. Ariko nk'uyu munsi n'ukuri ndashima cyane, dutanga umwaka mushasha neza natu buturaronka ifungurwa. Nukuri turashimira UN kuciyumviro yumviriye.
Naho baronkejwe ibiribwa ubwa mbere kuva aho bagahungiye, ariko izo mpunzi zisaba yuko HCR yakomeza kugira kigoro ikabafasha n'ibindi bikoresho vya nkenegwa harimwo ivyombo hamwe n'uburaro.
Jeje no saba nukuri nuko nacho bo tugarukira bakaduhereza ibikoresho ivyo tuvomesha ndetse n'ibyo dufuka abana kubera nka twebwe nkaho tubaye hari usanga dufise inzoya tubavuka ibitenge na zivi ibitenge ntibishobora kubumba umwana w'uruya yakumbe usangi hari imibu usanga ari byinshi n'ukuri bo dufasha bakaduhereza ubureta nubwo burago turyama ko ndese n'ibyo dufuka abana n'ibyo tuvomera mu amana
kandi cyo twosaba ukuntu bagiza kigoro bakatuyumvira ko barabe ko bo dufasha nk'utwombo two gutekeramwo two kuvoma mu amazi naho twoba twotura tukaryama tunezerewe nk'abandi yemwe bamukoze
ikindi bongiye gusabira abarundi bagenzi babo batararonswa impapuro zibaho uburenganzira bwo kuba mu nkambi yuko nabo boronswa kubera babaye mu buzima bugoye cyane
mu bisanzwe twe twaronse amafomu gahari abandi batararonka kandi nawe twari kumwe ku rutonde ariko bariko barabaza bacha bavuga ngo bazobakorera none ubu hariho nabari twasitse kuri yuwe ni bariko bararira sinzi ko yari ico bizoga mugabo kubera ubuzima bwo mu nkambi bugoye yavyakunda UNHCR yari kuye kurondera kweri ikarabarabira nabo nyene bakaronka kuko nabona abantu mu bandi
kicyo no basabira n'ukuri nabo nyene no basabira babiyumvire ko babahe akagafomu ko kubagaburira kugira baronke ikintu barya mu inkambi ya Mutenderi kuko hariho nk'abamamusa ngafise abana batatu babiri bashumbye ku muntu afise ifomu uwo muntu na afise ifomu abafise igitigiri cinge abamuha urumva hiyo ngereka abana batatu n'uwo mumama uwo muntu na ucusanga agiye mu ngorane zifungurwa no basaba naho nyene bagire impuhwe bagire akigoro bamurose nawe nyene ifomu byukuri aronko twafungura
uwo mugambi wo kuronsa amakarita hamwe n'ibiribwa impunzi zari zigishakije ubuhungiro watanguriye mu nkambi ya Nyarugusu mu kwezi kwa 11 ubandaniriza mu nkambi ya Nduta mu kwezi kwa 12 umwaka uheze 2019 hama uherukiye mu nkambi ya Mutenderi mu burengerazuba bw'igihugu cya Tanzania James Jovini ku bwijwi rya Amerika.
Tumwe gusa uramenye makuru ya Afrika kuri radio ijwi rya Amerika buri munsi. Kurikira video y'umunota umwe ku ijwi rya Amerika. Ni ku rubuga rwa Facebook rw'ijwi rya Amerika. Adresse ni VOA Radio yacu. Video y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri Afrika. Radio yacu.
Mu Burundi abagwanya biturire n'isesa kugwa ry'amatungo ya leta bahamagarira abategetsi b'inzego nkuru z'igihugu kwerekana amatungo yabo imbere y'ugutangura akazi kabo. Ni nkuru ya mgenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru.
Ibyirizwa shingiro n'amategeko agwanya biturire mu Burundi ategekanya ko umutegetsi guhera ku mukuru w'igihugu ibyegera vyiwe abashikira nganje n'abandi binje mu mabanga yabo babwirizwa kwerekana ubutunzi bafise n'igihe bavuye mu mabanga bakerekana ubutunzi bavanyeyo. Intumbero nkuko biri muri ayo mategeko no kugira ngo atuzwe ingeso yo kunyuruza no gusesagura amatungo y'igihugu mu gihe hasigaye amezi atanu gusa ngo ikiringo catanguye mu mwaka w'ibihumbi 2015 kirangire abagwanya ibiturire n'isesagura ry'amatungo ya leta nk'ishirahamwe Oricom bavunira kagohe abategetsi batandukanye gutangura kwerekana ubutunzi bafise imbere y'uko barangiza amabanga yabo. Gabriel Fyiri atwara Oricom.
Uhagira hagere ko bava kuba basuku bacu turabe yuko ivyo bintu bazoshobora kubishitsa kuva ku mukuru w'igihugu kushika ku musanzwe ajeje uvye amafaranga muri commune bagomba kuba barerekanye amafaranga nibintu batunze imbere yuko baje mu mabanga hanyuma ubu rero bagiye kuvayo mu bisanzwe bagomba kandi gucha bavyerekana hanyuma kandi nabantu bazoza gutwara kutubera basuku ejo bumve yuko bafise iryo tegeko ryo kwerekana ubutunzi bwabo.
Umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza mu kiganiro yahaye abanyagihugu mu ndwi zibiri ziheze yaremeye ko uwo mugigwa azo kugira ku makenga bamwe bafise koho bahari amatungo perezida Nkurunziza yanyegeje hanze y'igihugu arabihakana
ibitoro byitegure ka turashima ko ni ndongozi nyinshi babikoze turavuga yuko twoba dutunze cyane turatunze ko turafise imana imana yose uko ya byose ama kandi gitwaronse byo wacu turabiza ikintu tubironka ihagaze yuko dushikirize ne twamara gusozera ikiringo tuzokwereka ati twatangura inga anye duvise ibi bako dakumbaza ati mwabikuye he cha tubyerekana byavuye inga anye ajyo twagabiye nabe n'igihugu ajyo twakuye mu mushahara wacu ajyo twakuye mu bakunzi nibindi nibindi byo biroroshe cyane ka turitegura zo bitangira inyishu ibere yo wese ugomba gutubaza ibyo dutunze turabizi turatunze inka turatunze impene inkwavu inkoko imodoka n'andi barayifise inzu n'andi barayifise nabe dufise turibirinze nga amafaranga ari hanze nayo nibasanga iwacari baratwara ntangora
kwerekana amatungo abategetsi bafise orikome ribonako bifitiye akamaro kanini igihugu n'abanyagihugu
ubwa mbere nuko inzego zibijejwe ariho zihera kugira ngo zirabe vyukuri yuko batagize ubutunzi budagira insiguro ico mutwita mu gifaransa arishisma irisite ikigira kabiri nuko bijamwo mu gukinga gukoresha nabi amatungo y'igihugu ikigira gatatu nuko ababagiye kutubera abasuku baheza bagakora batiyumvira ivyinda zabo n'izinyungu zabo ahubwo baca bitaho iby'abanyagihugu n'igihugu muri rusangi mugabo bagaca babumbwa n'umushahara wabo gusa ikigira kane bigira kwa kamaro nuko ubutunzi bwari kuja mu minwe y'akagwi k'abantu bakeyi buca busaranganywa hagati y'abarundi bose ico twita mu gifaransa la distribution des ressources
umukuru w'igihugu aragabisha abategetsi bohirahira bakikika mukiza muri iki gihe bagiye kurangiza amabanga bakanyuruza ubutunzi bw'igihugu umugwi wo kubafata tabagahanwa warashezweho
uwo mugwi twamaze kushiraho ntungatse bone akaje kubabwira ntagira umuntu yibaze yuko uko vyamye ariko zobandanyuko umuntu wese afise inkuru kwe kuvuga ushikiriza abantu ko baronone by'igihugu twarashizeho tugushiraho bazobenyesha ico bita nimero vere kugira ngo umuntu wese muri komide ku mutumba abonye barongoze canga abandi bose ko baronona bace bishikiriza uwo mugwi mu biro by'umukuru w'igihugu bizoshikirizwa harizogurizwamwo izogaruzwa hanindi zotangwa kwa zodukura mungata kuyikomine nijo vionononye kujira ngo bacha wigaruza kandi na wazo tukwa likini kwa jirane nijo kirinu bachimenye
abagwanya ibiturire basaba ko abatazokwerekana ubutunzi bafise ko buhanwa hisunzwe amategeko
abatavyerekane bahanwe kuko babara basuma baraba bandi nta kindi atari kurya imitsi abanyagihugu baba ariko barakora turifuza rero kwico kintu coje imbere
uwo mugenzo watanguye mu mwaka w'2025 ariko ntubashezwe mu ngiro ku rugero rushimishije ico gihe no mukuru w'igihugu agiye mu ngendo hanze agarutse yashika yerekana amafaranga yakoresheje ayasigaye agasubizwa mu kigega ca leta ya maribi umukuru w'igihugu yabigize rimwe gusa Pierre Clavier ni inkuru Kigali ku bwijwi rya Amerika
iwanyu mu ntara hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo
hanyu mu ntara
nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherere ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
hanyu mu ntara ni cyanyu
Kire mwisanzuye kwijwi rya Amerika ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda mu Rwanda umuryango wa Nzabarinda Evariste uvuga ko amaze amezi atandatu bataza haherereye Nzabarinda yakorera urwego rw'abinjira n'abasohoka ku mupaka w'u Rwanda na Tanzania wa Rusumo Eric Bagire ubusa araduha inkuru y'Idonido
Bwana Evariste Nzabarinda ukomeje guhangayikisha umuryango we kubwo kutamubona bavuga ko yaburiye Rusumo ku mupaka w'u Rwanda na Tanzania umuryango we uvuga ko yaramaze amezi nk'atatu yimukiye kuri uwo mupaka avuye ku mupaka wa Gatuna uhuza u Rwanda na Uganda kuko yakoraga mu biro bishinzwe abinjira n'abasohoka Bwana Nzabarinda avuka mu karere ka Gisagara mu majyepfo y'u Rwanda umuryango uvuga ko yarafite imyaka 31 y'amavuko mushiki we Madame Josiane witonze yatekereje ijwi rya Amerika iminsi bamaze basiragira hirya no hino bashaka kumenya makuru y'irengero ry'umuvandimwe wabo
yakoraga muri migrasiyo hashize amezi atandatu tutamubona tunahamagara na nimero ya telefone ikanga gucamo rero twagiye aho yakoreraga ku rusumo tubaje se ko umutwa tuzi ko umuntu wacu akorera hano byagenze gute ko tutakimwumva kuri telefone babanza kutubwira ko yaje muri konje Kigali nyine turataha nyuma aho twumva ko ibyo batubwiye atari byo umuntu yaje muri konje akoraho telefone gute dusubirayo rero baratubwira ngo rero ngo nitujye kubaza ngo ku cyicaro gikuru cya migrasiyo Kacyiru tujyayo abayobozi baho baratubwira ngo umuntu wacu ngo ari mu kazi nidutahe nitugira ikibazo ngo bazaduhamagara badusobanurire turataha ariko dusiga nimero za telefone baratubwira ngo nyuma y'icyumweru ngo tuzasubireyo ngo niba bataraduhamagara twaje gusubirayo rero batubwira ko nyine tarakunda ko nyine tuvugana mu kwa 10 kuri 22 nibwo twasubiyeyo turababaza nanone baratubwira ngo umuntu wacu ngarahari ariko ngo nagabasha kwitaba telefone
kubera igihe gishize umuryango wa Nzabarinda waramubuze biboneka ko barushaho guta icyizere umunsi ku wundi cyo kongera kumubona maze bagasaba urwego yakoreraga bavuga ko rubabwira ko akiri muzima rukabivana mu magambo bakabona umuntu wabo madamu witonze nanone
twe nyine cyo twasaba nyine ni nk'ubuvugizi nyine mukatuvugira nyine bakadusobanuraho umuntu wacu ari nimba ari mu kazi cyangwa se nimba afunze nimba atariho nyine tukabimenya duteye impungenge none se kuba warabuze umuntu utazaho yagiye utazi nimba arapfuye cyangwa atarapfuye si ikibazo
Bwana Rwarinda ni mukuru wa Nzabarinda kugeza ubu bitazwa aho aherereye twavuganiye ku murongo wa telefone ari ku gisagara mu majyepfo y'u Rwanda nawe byumvikana ko impungenge ku muvandimwe we ari zose zishingiye ku kuba badaheruka kumuciryera yewe batanaherutse ijwi ry'umuvandimwe wabo
ko dufite impungenge na meza atatagiye gushira ntabwo tuzingare mu kazi ntabwo tuzingare hehe twifuza niba ari mu kazi telefone ze nizigeho tuvugisha kimwe nyine ngari mu kazi cyangwa wenda nose yabagiye hanze yajyaho telefone ntiyanaduhamagara ati ngiye hanze iyo dusaba ni uko wenda telefone yajyaho akatuvugisha akatubwira ikibazo niba ari mu kazi cyangwa niba wenda atemerewe guhora telefone ariko wenda bakamusiza nk'umunsi umwe akatuvugisha tukamenya hanze umuntu ugiye kumara amezi angahe tutavugana telefone ze zitariho kandi uzi ko muri iki gihe telefone ariyo umuntu avuganiraho n'undi wenda niba ari mu kazi ariko mukanavugana ati wenda ndi ku kazi ariko akazi ndiho ntakanamunaye kuboneka ni ukubera akazi uwo mwaka telefone zikaba zitariho n'akazi tutazingari ku kazi urumva tukagira impungenge
ku murongo wa telefone ijwi rya Amerika yahamagaye Lieutenant Colonel François Regis Gatarayiha ukuriye urwego rw'abinjira n'abasohoka mu Rwanda ijwi rya Amerika yari keneye kumva icyo urwego ruvuga ku mukozi bivugwa ko yakoreraga urwo rwego magingo bitazwi irengero rye Lieutenant Colonel Gatarayiha nta byinshi yavuze ku irengero rya Nzabarinda yavuze ko amakuru yerekeranye n'uyu mukozi ntayazi
hari inkuru twateguraga ku muryango watugejejeho ikibazo ngo hari umukozi wakoraga mu biro by'abinjira n'abasohoka ku mupaka w'u Rwanda na Tanzania ku rusumo ariko kugeza n'ubu ngo haciye amezi atandatu uwo mukozi baramubuze ariko ngo iyo baje kuri ofisi wanyu mu bukababwira ko umukozi ahari
ntabyo nzi byo ngibyo
ni umukozi witwa Evariste Nzabarinda
ntabyo nzi byo ngibyo by'uwo mukozi
uretse kuba uyu muryango wa Nzabarinda waraganye inzego zishinzwe abinjira n'abasohoka bashakisha uwabakoreraga urwo rwego banavuga ko mu nzego zibanze kuva ku murenge bavukamo ndetse no mu karere ka Gisagara mu majyepfo y'u Rwanda bagejeje iki kibazo gusa ngo izo nzego zo zababwiraga ko nta bubasha zakigiraho mu kukibonera umuti bavuga ko batisunze urwego rw'ubugenzacyaha RIBU kubera ko urwego rw'abinjira n'abasohoka rwakomeje kubashyira ku byizere ko batagomba guhangayikira umuntu wabo umurongo wa telefone kuri sosiyete y'itumanaho ya MTN bivuga ko wakoreshwaga na Nzabarinda nturiho nk'uko umuryango we uvuga ko mu bihe bitandukanye wamubuze kuri telefone mu mezi atandatu ashize ijwi rya Amerika nayo yabigenzuye maze mu bihe bitandukanye twahamagaraga twasubizwaga mu ijwi rigira riti
recomposé n'est pas accessible en ce moment veuillez rappeler ultérieurement the telephone number you've dialed is not available please try again later
mu bundi bugenzuzi twakoze twasanze nimero baduhaye ibaruye ku mazina ya Bwana Evariste Nzabarinda eh wagira ubusajwe rya Amerika i Kigali
Radio Ijwi d'Amerika Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda ishyirahamwe riharanira uburenganzira bwa muntu mu Burundi League iteka ryashize ahabona raporo yerekana ukugenda gateka kazina muntu kari kifasha umwaka wose uheze w'ibihumbi 2019 ry'igiteka yerekana ko abantu barenga 370 bishwe abandi baranyuruzwa ntawamenye irengero ryabo hamwe n'abasinzikarijwe ubuzima ry'igiteka yegekayo mabikunzego za leta yamari gipolisi kivyamirira kure umenyesha makuru wacu Pierre Claver niyo nkuru adufite ibindi kuri inkuru
icira hamwe ry'igiteka riharanira uburenganzira bwa muntu mu matohoza yaryo rivuga ko abantu barenga 370 bishwe abarenga igihumbi nabo bafungwa mu buryo Ancher niko yagize atwara ry'igiteka avuga ko buciye kubiri n'amategeko
muri umwaka wa 2019 ishiramwe ry'igiteka ryashoboye gutohoza ku bantu 371 bishwe aho ibiziga 185 vyatowe abantu 45 barazimira amazima yongo abantu 32 barasinzikarizwa ubuzima imwe ifatiye ku gitsina abantu 257 barasinzikarizwa ubuzima byo twita torture hama abantu 1046 barahagarikwa bidaciye mu mategeko
nawe biruko ayandi mashami akorera mu gihugu muri ico gisata nka Foricone F rigwanya ikimenyane na kamwana wa mama yamirira kure ibiri muri bene ayo maraporo Gerard Hakizimana atwara Foricone F avuga ko uburenganzira bwa muntu bwifasha neza mu gihugu
twaje twiyamirize n'inguvu nyinshi ibivugwa mu aya maraporo asogwa n'amashirahamwe atagikorera mu gihugu cy'u Burundi amashirahamwe atemewe n'amategeko turemeza ko agateka kazi na mukana turi byabona kifashe neza mu ntara zose n'abakomine byose bigize igihugu nukoze ikosa mu gihugu arabihanirwa bataravye ahava bibashiriza ni binyoma ni muri yange ndo kwamaberekana ko mu gihugu hari ibibazo kandi mu gihugu atayibazo bihari aya muhe ni kuvuga ko bashikiriza ibintu badafite ibyemezo bitari byo amakungu nayo amenye ko ibyo bashikiriza ibisho n'abantu atari byo
rigiteka rimenyesha ko amashirame nkayo akorera mu gihugu atinya kuvugisha ukuri kuko ari mu kwaha k'ubutegetsi ashe niko yagize avuga ko bafise n'ivyemezo bikwiye mbere n'amazina y'abishwe n'abanyurujwe mu mwaka wose w'2019 abagirizwa gukora ayo mabi rigiteka ubu rikorera hanze y'igihugu rivuga ko ari bamwe mu bari mu nzego za leta cane cane abapolisi n'ugwaruka bw'imbonerakure rwegamiye umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD hamwe n'abatware bo hasi
aha dutanga akarorero ku bantu bishwe aho dusanga abantu 58 bishwe n'abari mu nzego za leta ndetse mbere muri ibyo harimo abantu 13 dusanga muri wa mugwe twita exécution extrajudiciaire uko turabona ko inguvu abastandere bashiramwo abatwara amasecteur abapolisi aho kiziga gitowe batarindira kugira ngo haba amatohoza bamenye icyatumye uwo muntu yicwa mugabo baca bihutira kumuhamba ivyo rero biratuma ligiteka yumvira ko leta ibizi igituma uwo muntu yishwe ntibiba bikenewe ko bamutohoza ko bamuzi abazi ngene yafashwe abazi n'ingene yishwe
gusa igipolisi mu kwezi guheze cakaniye ijwi rya Amerika ko kidahotera abanyagihugu Pierre Nkurikiye avugira igipolisi
abo bantu bavuga ivyo ngira ngo ayo makuru bafise na igipolisi kitabikora kandi ivyo sitwe turiko turabivuga gusa ngira n'ivyegeranyo by'amashirahamwe ajejwe gucunga iby'agatakazi na muntu barabivuga yuko atavyo guhohotera abantu bigikorwa n'igipolisi cy'u Burundi
rigiteka rihamagarira leta gufatira ibihano ruhasha abakekwa gukora ayo mabi
kugira ngo nayo nyene yikure kwiceye ko imigambwe nayo nyene yabumugambwe ku butegetsi ni tari ku butegetsi ko bwo kwigisha amahoro mu gihugu aho kuguma ari kujyana abavukanye bajyana tugasaba amakungu asanzwe afasha leta ko bufasha muri kino kiringo bari aba matora reka rategwa kugira ngo ashobore kuba amatora yituze ntihabe ibibera mu gifuri ntibimenyekane tukasaba nuko abanyagihugu boguma bafatanye mu nda bagwanya icyo cyose cyo tuma basubiranamo
ibiri muri raporo yari igiteka nibyo bikunze no kwibonekeza mu byegeranyo by'ishamwe mpuzamakungu ONI ku Burundi gusa Burundi ntibusiba kubitera ibyatsi kuva mu mwaka w'2017 sentare mpuzamakungu mana bya CPG yaratanguje amatohoza nyezina kuri bene ivyo vyaha vyohonyangwa ry'agateka kazi na muntu Pierre Clavin Nkuru Kigali kubwijwe rya Amerika
Njuti mwese mwakurikiranye amakuru n'ibiganiro twaba tubafitiye kuri isaha hano bigarukiye kuri Radio Ijwi rya Amerika tubashimiye kuba mwaduteza amatwi tubatumira kubandanya mudukurikirana mu biganiro byacu by'iminsi yose mu Kirundi no mu Kinyarwanda kuri radio yanyu Radio Ijwi rya Amerika.
Been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.